dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi badusangire ijambo kuri kirya Amerika kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Iki ni cyaje cyo gusoza umwaka aho dusubiza amaso inyuma tukareba amakuru y'ingenzi yaranze akarere k'ibiyaga bigari ka Afrika, ariko kandi tunareba ingamba nshya abayobozi n'abayoborwa bashyira imbere mu mwaka utaha. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turagiharira u Burundi, aho bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Remo Nzimana baduteguriye ikiganiro ku buryo burambuye. Ndaha mikro umunyamakuru wacu Raymond Zimana uri Bujumbura.
Nshuti bagenzi, namwe mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru yaranze uyu mwaka wa 2018. Amakuru mushikirizwa na Raymond Zimana afadikanije na Pierre Claver Niyonkuru. Mu kwezi kwa gatanu niho amatora kamara maka yibwirizwa shingiro yaba. Duhere kubijanye no kwiyamamariza ayo matora, aha bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bacuditse biyamamariza gutora ego. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga w'umugambo wa CNDD-FDD yavuze gutora ego ari kwima ikibanza abakoloni.
Kiri abakoloni, kiri intwaro z'ibyaduka. Umugambo wa CNDD-FDD ni wawo nyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro, kuko abandi bobo amasezerano yarusha bayabonamwo amagabura nyamagusa. Ushaka kuzimuruka rero tora ego, ego ni ejo.
Kurundi ruhande, abari mu mizero y'abarundi barongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa bo biyamamariza gutora oya. Agathon Rwasa yemeje ko ivyo bizotuma demokarasi itagenda akagirire, kuko iryo bwirizwa shingiro riha inguvu akagwi n'abantu bamwe.
Uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo yuko umuntu yiyitirira abandi, ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaza, aho murumva yuko twohava dushika ahantu habi cyane. Nicyo gituma dutora, dutora, dutora oya, kugira ngo n'amasigarira ya demokrasi turabe yuko nayo atogenda mazima yongo.
Mu kiringo c'imbere y'amatora no mu myiyamamazo harabonetse icuga kibi ku badasanga ibyumviro vya politike. Aho tugaruka ku majambo Melikiade Nzovabarushe yashikirije muri komine Kabezi avukamwo mu ntara ya Bujumbura, aho yemeje ko abatazotora ego ari abo guta mu kiyaga ca Tanganyika.
Mukeba twaravuze ko n'ubwato twamukoresheje tuzoshyira muri Karonge mubanurire Tanganyika bace bigira ibyo bashaka. Nakare amafi yari yabuze hano iwacu zobashira mu
bigire. Uyo munywanyi w'umugambo uri ku butegetsi yavuye afatwa arafungwa kubera ivyo yashikirije naho yaciye arekugwa. Umuvugizi wa Senare na yinyuzwa akaba yavuze ko irekugwa rya Amerika ya Nzovabarushe ryisunze amategeko. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ho suko babibona, Leon Singenda Kumana icegera c'urongoye Sabanya Prodebu yemeje ko iryo rekugwa ryerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ubusu wa mbere yavuze cyangwa yakoze ibintu bihambaye agacare kugwa. Insiguro rero bifise nuko ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora bataba aribo babiteguye, bo baba ari abatumwa. Iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'u Burundi butigenga.
Ibyo kutihanganiranira imbere y'amatora byaribonekeje mu burere butandukanye bw'igihugu. Haravuzwe ugwaruka rw'imbonerakure watera ubwoba mbere wana kubagura abari mu migambo yigisha gutora oya. Akarorero no mushinga amateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguriwe mu ruziba muri zone Kanyosha komine Muha. Urongoye umugwi w'abashinga amateka wa mizero y'abarundi Pierre Celestin Kumana yavuze ko ivyabaye bidatahuritse mu gihugu kirimo amategeko.
Aba bantu baraye bakoze ibara bagakora igitero ijoro bakazinduka barabandanya ibitero bakanavuga yuko atamuntu numwe bakontorora, bakubahuka bagakubita no mushinga amateka bakamuvuma mate bakamucira mate mu maso bakamutaburira gashati. Murumva yuko ivyo bintu byamaze kurenga ihaniro.
Musitaneri wa komine Muha Daniel Kabura yarabeshuje ivyo vyuko hari mushinga amateka yakobaguwe aje asaba uwo abona ko yarenganijwe kwitura ubutungane.
Ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo asha ya leta abandi ababwira ko akubiswe ntawo kubita umushinga amateka abende igihugu basanzwe bubaha.
Amatora kamaramaka yahavuye aba ukuri kwamye ku 17 kwezi kwa gatanu. Umugujejwe amatora Seni washikirije ko yego yatsinze Petero Karaveri ndayicariye yararongoye umugwi seni yatangaje ibyavuye mu matora. Abitavye ayo matora n'ibice 96% n'ibice 24%. Abatoye yego mu gihugu bangana n'ibice 73% n'ibice 26%. Oya yatowe ku bice 19% n'ibice 34%. Amajwi yabaye imfagusa angana n'ibice 4% n'ibice 11%. Amajwi atawo aharugwa nayo n'ibice 3% n'ibice 28%. Murunana mizero y'abarundi ntibemeye ivyo biharuro. Varisito ngayimenda yemeje ko aya matora yabonetsemwo amahenyu menshi.
Murazi yuko hari abarorezi bavugijwe gushika aho amatora bera, murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura, murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende. Urumva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimo amakosa menshi cyane.
Naho bituye ubutungane sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yavuze ko ibirego by'urunana mizero y'abarundi bidafashe. Karori ndageje imana yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka byavuye muri ayo matora. Ego yatowe ku majwi 73% n'ibice 23%. Oya nayo 19% n'ibice 37%. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyatevye kurishira ku mukono. Perezida Petero Nkurunziza akaba yemeje ko iryo bwirizwa shingiro ritakorewe inyungu ziwe nk'uko benshi bavyibajije, aca yemeza ko atazokwitoza mu matora ya 2020.
Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Ryahunyanyuriwe ineza iteka itekande na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022.
Ibyashimishije abatari bake no mu mugambwe avamo Sende DVDD bemeje ko bashimye iyo ngingo kandi biteguye kurondera umusubirizi. Varisito ndayishimiye umunyamabanga w'uyu mugambwe yavuze ko naho agumya abangabo bisaba nkuru nziza atogaruka kuko atawutogwa ku nguvu.
Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute. Umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Ahubwo abagumya abangabo baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe.
Eka n'abatavuga rumwe na leta barashimye iyo ngingo naho bamwe bafise amakenga yuko imvugo itazohava ijana n'ingiro. Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano aho mu ntango z'ukwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'abitwaje ibigwanisho wateye mu ruhagarika muri komine Bugandi ntara n'Cibitoke wica abantu 26. Abategetsi bashikirije ko bakoze ico gitero bazananye muri leta yaranira demokarasi ya Kongo. Eka no mu Gatumba ku biro bijejwe uruja n'uruza rw'abantu harakoze igitero aho umuntu umwe yari muri abo bakoze igitero yasize ubuzima, imidugu irenga itanu irahononekarira. Umushikiriza manza wa Repubulika yaserukiye leta yemeje ko abakoze ico gitero ari abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba.
Naho umushikiriza manza avuga ko ari abasuma bakoze ibitero, igipolisi cavuye cerekana umwe mu ndongozi z'abakoze igitero cyo mu Agarika. Dismas ndayisaba ava muri komine Gahombi ntara ya Kayanza yemeje ko ariwe yararongoye igitero cyo mu ruhagarika, akaba afise nico avuga ku gitero cyakozwe mu Gatumba.
Ndumwe mu baroberi bo muharire de tabara ukorera mu gihugu cya Kongo. Bijanye n'igitero cyo mu ruhagarika nije nagiye ndongoye iyo ekipe. Kandi dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka. Igitero cyo mu Gatumba sabayikoze bari abantu b'iwacu.
Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agateka ka muntu aho hatunganijwe imyerekano kenshi ikaba yari yo kwiyamirizamwe mu makungu agize icashikirije ku Burundi. Eka namwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu reka tugaruke ku myerekano yo kwiyamiriza umugwi wawo ni ujejwe agateka ka muntu. Waserukiye amashyirahamwe yari yateguye iyo myerekano yasabye ko Burundi bworaba bugafata ingingo yo kuva muri iyo nama. Jirari Hakizimana akabarongo ishyirahamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama Folicon F.
Dusabye leta y'u Burundi ko yumva mu kanama gakuru kajeje data kazina muntu muri oni
naho Burundi butakinjuye bwavuye bufata ingingo yo kugara Burundi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe iby'agateka ka muntu mu Burundi kiretse ibyo biro vyugawe leta y'u Burundi ibicishije ku nama y'igihugu ijejwe umutekano yarahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu amashyirahamwe mpuzamakungu yose akorera mu Burundi. Iyo ngingo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano Silas Nigurigwa.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yace gifata ingingo yo kuba irahagaritse ibikorwa vyayo mashirahamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimwo.
Aya mashirahamwe yavuye asabwa kwiyandikisha yisunze amategeko y'u Burundi akurikije n'ibitigiri by'amoko biri mu ibwirizwa shingiro, ni ukuvuga gutanga akazi ku bice 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Amwe mu mashirahamwe akaba yarisunze ibyo yasabwa arasubira ku mirimo, mu gihe hari na yahisemwo guhagarika burundu imirimo yayo mu Burundi. Reka iby'agateka ka muntu tubibandanirize mu mwuga wo kumenyesha amakuru, aho urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenya amakuru bikora mu Burundi rwafatiye ibihano bimwe mu bimenyesha amakuru, ibindi biragabije. Mirongo FM y'amaradiyo mpuzamakungu y'ijwi rya Amerika na BBC yarugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandi ukwezi kwa gatanu. Ramadan Karenga yararongoye sense yavuze amakosa ayo maradiyo yakoze.
Ijwi rya Amerika bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zogawe uce wumva ibiganiro bya Voix d'Amérique. Ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'Burundi arondegwa n'ubutungane bw'Burundi kubijanye n'ingorane zashise nga, kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi.
Uyo yararongoye sense yaremeje ko abarongoye mu radio bandikiye ugo rwego kubijanye n'iyo ngingo naho batemeye amakosa yose. Ramadan Karenga yari yavuze ko agiye kuba ibiganiro kugira ibyo bihano bitezugwe ibitigeze biba, kuko ikiringo cyose cy'ibihano cararangiye ariko ugo rwego ntirwatezura ibihano. Nestori Bankumukunzi baramutse ugo rwego yavuze ko kugira ibyo bihano bihave hari amasezerano mashasha azobanza kumvikanwa
bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose. Kandi turavye mu byo bagumye bakora, hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru akurikiranwa n'ubutungane, murumva ivyo ko atari gufa kugura mu kiringo cyaheze.
Ikindi cyavuzwe mu mwuga wo kumenyesha amakuru ni RRS y'ikimenyesha amakuru BBC yerekanye itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta. Iyo RRS yerekanye inzu ikoregwamo ubwicanyi n'abakozi b'iperereza iri muri zone Kinindo komine mu umushikiriza manza wa Repubulika yarabeshuje ibiri muri iyo RRS. Umushikiranganje w'ubutungane we yemeje ko leta y'u Burundi giye kwitwarira iyo radio. Emel Rantine Kanyana yasabye BBC imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi gukura iyo rerezi ku mboga zose.
Iyo nkuru babanza bakayikurako aho bayikije hose bagacaho baciye mu kuyitanga, kavuga yuko babeshe. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushumbushwa, bigasabwa nuko uwo yabikoze abihanikwa. Igihugu cyacu cyaratutswe, eka n'abarundi bose aho baciye bogena baravuga ati bariye abantu nabicanye, kuvuga turakeneye inshumbushe idasanzwe zo kwitwara gose cyane.
BBC yo yabwiye ijwi rya Amerika ko atamategeko yarenze kuko yakurikije ibisabwa mu mwuga kugira ikora iyo reresi. Mu gisata cy'ubutungane icavuzwe cyane ni gusubira gutohoza kubijanye n'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye mu mwaka w'1993, aho bushikiriza amanza bwemeje ko amatohoza yakozwe yerekanye ko hari abafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze babazwa. Intwazangabo zine zakukuruse mu gisirikare cya kera barahagaritswe. Umushikiriza amanza Kezigenza yahavuye asohora n'imitahe mpuzamakungu ku bandi bantu 17 hari mu bahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Jango Mirakiza, Janze Bari Bwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Dibere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
bamwe n'abandi baragize ico bavuga kuri ugo rubanza rugarukanywe inyuma y'imyaka 25. Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yemeje ko hari ico bacinyegeje inyuma y'ayo matohoza na cane cane kwibagiza ibibazo Burundi burimo. Yavuze ko vyoba binafise imvo za politike. Reka mijambo mugenzi wanje Pierre Claver niyo nkuru ankorere mu ngata abandanirize kuvyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi vyabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania.
Egore Imonzimana urakoze kumpakanya yamari imbere yuko ntangura reka nanje mbanze ndamutse abariko baratwumviriza ndababwira nta mahoro iwanyu mwese kuvyerekeye gisata c'ibiganiro bihuza Abarundi bibereye Arusha muri Tanzania. Ico twobwira abatwumviriza nuko bigeze ku gice kigira gatano yamari ivyo bice byose nta na rimwe leta iricara na maso mu yandi nabo batavuga rumwe hadasevye bamwe hamasi babandi. Imbere yuko umwaka w'ibihumbi 2018 utangura hari hatunganijwe igice cya kane cy'ibiganiro mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2017 nico umuhuza Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cya Tanzania yari yagerageje gutumira imigwi myinshi ishoboka. Leta yari yitabye n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko urunanisa na rede rutavuga rumwe na leta ntigwitavye mu minsi 10 bamaranye vyaranse ko abatavuga rumwe na leta bari bitavye bavuye hagati mu gihugu no hanze bicara n'amaso mu yandi na leta hamwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo vyatumye abanyapolitike bamwe bamwe babigaya. Evariste Ngayimpenda n'uwo mu mugambi Prona uruhande rutavuga rumwe na leta.
Ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe n'abandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ivyo bibazo nyamukuru tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka.
Na mugenzi we Aloyeze barica ko kubwo umugambira nake nuko yabibonye
sinabyakiriye neza kuko ibyari kwabyiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ntawe uryoherwa umuntu ari uryoherwa hageze kivamwe.
Yamara intumwa ya leta ico gihe Trans Ntayiraja iyo yarashemye ingene byagenze
ubwo turashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo hari byayanaye nta na gato.
Icyo gice nico cyonyene citabwe na leta kandi cyari cyatanze umwizero ko mu ntango z'uyu mwaka ibyo biganiro byari gusozegwa. Yamara siko byagenze bari bavanye bumvikanye ko ikindi gice cya gatanu cyari gutumwa ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka kugira ngo barangize amatati ya politike ahari maze hatogwe umuti. Umuhuza Mkapa yaragerageje gutuma ko ibiganiro muri ayo mezi biranka yarasubiriye mu kwezi kwa kane naho nyene biranka. Leta yacivuga ko ifise urubanza rukomeye rw'amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu. Yamara mu gice cya kane cy'ibiganiro Mkapa yari yabwiye leta ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ibiganiro bitarahera. Amashami yigenga nka Urikome yari yashimye uwo murongo watanzwe na Mkapa. Gabriel Rufyiri niwe yari yariserukiye.
Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati ikibazo rero kizamaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga
ariko nticabujije ko ayo matora aba waserukiye leta Ntayiraja yasa n'uwavanye na Mkapa amwongoreye ko ibyo yategetse leta bitazokunda
ari ivyo bita mu gifaransa le question de souveraineté du pays no kuvuga dishikirwa hanze iyo ntego yaraheze ubuhero vuba cyane igiye gushyirwa abanyagihugu kugira ngo batabyemeze cyangwa bagiye kandi hisunze amategeko muri bya bintu bita referendum mu gifaransa bavuga mu kirundi ngo kamaramaka. Ni ukuvuga rero uvuze ngo ibyiza shingiro kuko yarihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu mbere mu kuvuga bigize iyo bagize icyo bita trahison yagize niho tatayizo naho urazi yuko nyabashinga amategeko ikimukorera ko ikamukura niko bigenda.
Gucika mu kwezi k'umunani uwo mwaka umuhuza yari akigerageza ko impande zose zo kwicarana ariko nahone biramutaka uw'amazi havuye habi igice cya gatanu ariko leta umugambi uri ku butegetsi n'imigambi bicuditse ntiyitavye. Ico gihe mu kwezi kw'icumi yari yabanje gutuma ko n'amashami yigenga naho nyene hitaba imparugwa kuko hari ayatitavye. Imvo yaseguwe nabo batitavye nuko kwezi kw'icumi ngo bari bagandariye incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior niyo kwikukira Rudoviko Rwagasore. Umuhuza Benjamin Mkapa mu ijambo ryiwe ryo gutanguza ico gice cya gatanu co mu kwezi kw'icumi yaragaye inyifato y'abatitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here. without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri buri ndonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiyo bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere yuko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye yamara nabo barambwira bati hangano tume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
final consultative.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse. Prosper Ntagwamiye yavuze ko bandikiye urwandiko umuhuza bamusaba ko byo kwigizwa inyuma bigashigwa mu kwezi kw'icumi na rimwe kuko kwezi kw'icumi ariko ikigandaro c'incungu yo kwikukira Rudoviko Rwagasore n'incungu ya demokarasi wahuza n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Yongeye ko ati twebwe kandi ntidushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi atahubwo nibafatwe barungikigwe ubutungane bw'u Burundi. Izo mvo ntizanyuze abatavuga rumwe na leta bitavye ibyo biganiro nkanise niyo nkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta.
Ubwa mbere leta y'Uburundi yavuze iti hakaba umuntu numwe azoza muri ibiganiro ari muri babandi 34 bagiriza ko ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo hakazamo numwe ngo bazoce basiba ibyo rero twavuze tuti ntitubinye na mvano yuko basiba ibyo biganiro ibyitwazo byose bagumye bitwaza ngo ntibaze mu biganiro twagumye tubisimba
abitavye nka Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom togwe n'amashami yigenga yitavye ngo abe nk'umuvugizi wabo nawe yunga muri iryo
iyo myaka yose yahaciye uno munsi niho bibutse kubera ibiganiro amahoro arabo imiliyoni 12 z'abantu niho baciye bibuka ko bagomba kugandara ukwezi kose aho niho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye.
Ibiganiro vy'amazi iminsi 6 vyahindutse kiyago hagati y'abatavuga rumwe na leta bavuye mu Burundi n'abavuye hanze kuko atawundi yarabavangiye. Ibiganiro biheze bahurije ku rwandiko rumwe baguyise umuti wo gushagira Burundi. Zeno ni mubona atwara mugambwe Parena yavuye Bujumbura ati naho biri uko twataye umwanya
no guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora. Amatora ni umukino nk'uwundi nuko mumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira iyo umuntu agize ati yego tuzukina uzutaza nzukina hari ica bigora
basavye ko bohabwa abandi bahuza perezida Yoweri Kaguta Museveni atwara Buganda ari nawe muhuza mukuru hamwe na Benjamin Mukapa bagasubirizwa. Tasiano Sebomana wo mu mugambi Prona igice kitavuga rumwe na leta ari mu mugwi muto wateguye ubwo rwandiko
nivyo turarangije ariko kuvuga ko hari ikintu dushitse ko yaba ariko arabesha twasavye ko ishiramo mpuzo makungu one na inyo africaine boje hamwe bakaraba mu rundi gwego ico kibazo cyo kubikwa no kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse arico gituma dushitse uwo munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo uje mu biganiro koko.
Ibibazo bibiri bikomeye byaciye bivuka ica mbere ni ingaruka mbi z'uko kunanirwa kumvikana bame nka Leon Sengenda Kumana ica gihe cy'utwara mugambwe Frodebu ati yarabagiye gufata ibigwanisho
abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko nagira gikomeye n'ukoresheje ntango bungi fise zo kubikora ariko ibyiyumviro bazaba bafise nzobishigikira.
Shale nditije wo mugambwe Iprona igice kitavuga rumwe na leta ati byanse mu mashi hakora imigere
ibiganiro bihagaze uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho tabo bideha mugabo sumuti twifuza mugabo impera n'imperuka izindi nzira tizoboneka undi ati byanse mu mashi mushire mu migere ko bigenda
yamara Jean Bosco ndayikengurukiye yatwaye muhari SNDD ukigwana utaraci ku mugambo uri ku butegetsi nawe atindizeye ko amakungu atazokwemera ko dushika ngaho kuko twosesa byinshi
bikorwa ntibibuze boya kugiraze babaje kumufatira ambarwo arati baranze gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe avyipfuza ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira nkaba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho.
Ikindi kibazo kigira kabiri cavutse nicerekeye amatora. Urunanisa na Rede ruvuga ko amatora yo mu mwaka w'2020 rutarota ruyajamwo. Anise niyo nkuru.
Amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba. Mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2020, tuvuga igihe cyose ayo matora azobera.
Na Charles Nditije ni nkuko.
Benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bitamagikabura nyama. Mugabo no baremesha yuko ariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi bwe bwa yamatona ntatsojamwo
yamara Pierre Clavier na Himana atwara umugambwe sa kwa Nyafrodebu si kwa bibona avuga ko umugambwe wiwe uzokwitaba amatora uko bimeze kose.
Twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe sa Nyafrodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata
umutama Pierre Clavier mbona ima gitabye aserukishamwe APRODEHASH rikengira gateka kazi na muntu ati ko biruko ni yashigweho intwaro mfata kibanza
iyo yari nzira nyayo inzego mfata kibanza zumvikanywe kuna bose kuko leti harubu niyo jya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngwayo bazotora none mu matora y'2020 urumva rero ari abakumiriwe hari impunzi naho zo bazatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora nujya mugwi ujejwe gucungira amatora wabumvikanywe ko na bose.
Muri ico gice ca gatanu giheruka umuhuza Mukapa yarasezeye ko atazosubira guhuza Abarundi kuko batigeze berekana ugushaka ko kumvikana. Ambassador David Kapya no muhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now
atumuhuza gicho chatanga raporo kumuhuza mukuru ariwe yori Museveni atwara igihe gucu Buganda byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Ico gice ca gatanu giheze ijwi rya Amerika ryabajije David Kapya aho ibiro vy'umuhuza bizohamagarira uruhande rwa leta nabwo rutitavye. Iyi niyo nyishu yaduhaye
tulikuwa tunawasubiri
twari twagumye tubarindiriye ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose iyo yagusize nk'igitega siwe wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wewe ulikuwa gitega umeacha treni imepita si utayikuta huko mbele.
Iyo raporo y'ibiganiro byose yaramaze gushika mu minwe ya Museveni umuhuza mukuru akaba ari nawe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abakuru b'ibihugu bya yase bari gucaje no hino iyo raporo mu nama yabo yari yatumwe ko mu kwezi kw'11 guheze yamara Burundi ntibyitavye bituma inama isiba. Icyakurikiye na makete rutavana ko hagati ya Perezida Petero Nkurunziza na Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda. Perezida Nkurunziza yiyamiriza iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase yongera yerekana ku Rwanda arirwo ntambamyi y'amahoro mu gihugu ciwe. Museveni nawe ati nyabuna Perezida Nkurunziza ikibazo kiri iwawe kandi gifatiye ku kutubahiriza amasezerano ya Arusha. Iyo nama itabaye mu kwezi guheze yari yashizwe itariki 27 z'uko kwezi kw'12. Hano niho rero duce turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo c'ivyaranze umwaka. Imbere yuko dusubiza ijambo i Washington reka Jean Pierre Clavier niyo nkuru na mugenzanje Raymond Zimana tubonereho akajyo ko kubifuriza umwaka mwiza w'2019 uzobabere uwa mata n'ubuki mu banyo no mu vyanyu.
Ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier niyo nkuru kuri iki kiganiro kirekire mwitonze mu gategura namwe kandi nongiye kubifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli. Abatwumvaga namwe nkomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka ari nako mutangira undi mwaka mushya. kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekizi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.